Ingingo yo guhagarika ibyo binyamakuru yashikirijwe kuri uyu wa kane ku mugoroba ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruka bw'u Burundi. Emedi Vine niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa CNC akaba n'umuvugizi w'urwo rwego niwe yabitangaje.
Ibiganiro vya radio CCIB FM Plus birahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu kuva kwigenekerezo ya kabiri gitugutu umwaka w'2017 bitewe nuko iyo radio yashikirije amakuru ateye kubiri nakaranga mutima kumwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intanga marara ryo kuwa 18 nyakanga hari nayandi maradio nimbonesha kure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'ugwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo vyabo bifataniye n'ubutungane nazo nizi Radio Bonesha FM, Radio Publique Africaine, Radio Renaissance, Télévision Renaissance.
Edi Claude Ninahazwe harongoye Radio CCIB FM Plus yamenyeye rimwe n'abandi ingingo radio yiwe yafatiwe
mu gwego sense jagenze gute kugira hafatwe ingingo twita gihutihuti kubera nitwigeze duhamagagwa nk'abasanzwe barongoye iradio mbere barongoye n'uruganda kumenyesha amakuru muri yo radio tubazwe kuvyo twoba twaravuze bitoba bihuye n'amategeko n'imiburiburi twisigure twagiye twumva hafashwe ingingo yasomewe imbere y'abanyesha makuru natwe twarimwo mugabo nitwigeze dubwishwa inama duhamagwa ati kumbure reka tubanze tubabaze twumve ico bagomvye kuvuga kumbure twaba twatahuye nabe twere rumva twagwe mu gahundo
radio CCIB FM Plus yahanywe kubera ijambo ry'intanga marara yashikije kwa 18 ku kwezi mu vyo yavuga harimo ko leta yahamagariye abantu kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ariko hakaba gacerere kubwicanyi bwahitanye abarundi barenga 30 ikamanyora muri Congo inaribonye umwuga wo kumenyesha makuru Agnes Nindorera yaryumvise
rero rijya jambo narajumvirije naswe ndajumviriza icyo umuntu yovuga yovuga ko ngira ngo hariho nk'akajambo kamwe katafisi kibanza umuntu arabe byo dukorera ku bintu bifadika biboneka ibyo rero nje nabonye muri rijya jambo ry'intanga marara hanyuma rero tujanye kuvyo bafatiye ko mu gufata ibihano vy'amezi atatu iradidakora akaranga mutima kumumenyesha makuru kamutegeka gushigikira amahoro gushigikira agateka kazina muntu no gushigikira demokrasi ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rijya jambo rihushanye n'akaranga mutima kumwuga hanyuma kindi babagirije ko barenze amategeko agenga ibimenyesha makuru naho nyene ntibabisiguye neza
mukurindira iyo nsiguro ni nahazwe we hari kigwa yahakuye
ubumenyesha makuru bari ko baramugabisha ati uraraba neza ibyo ukurakora dukore ibyo bashaka canke ugwe gusense dukore ibyo rushobora kuba rugwita bo byiza mugabo siko kazi kabo ikindi cigwa twabonye muri itangazo inkingo yaje gufatwa nuko bigaragara yuko mu bagize ugwe gusense harimo abantu badatahura kumbure umwuga kumenyesha makuru ko mwabonye rya tangazo ravuga ko twarenze amategeko agenga umwuga mugwe ntavuga ati inkingo niyi
n'indorera nabatangazwa no kumva muri iki gihe hari ibinyamakuru vya ko burenganzira bwo gukora
ahubwo twari tuzi ko ijya dosivuye mu vya politike igiye rero kubanza gukurikirana inzira yarinda gukurikirana no kuvuga ko sense yari kuvuga cyo yoshikiriza kurarya maradio n'ukuryo bari ko barakora muri kiriya kiringo ubu rero mbonye ko mbazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye n'iyi crise Burundi burimo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ibyumviro muri yanzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuka
imbere yuko bishika iyo naribonye saba menyesha makuru na leta kutarabana nk'abansi
ibi byose bimaze iminsi bivugwa byagirizwa Burundi nibaza mu gihe ho bicuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha makuru bakumvikana atawurengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe no kuvuga afasha Burundi kogorora ibimenyesha makuru n'abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose n'umenyesha makuru rero bisigura ko ntibo mufata kare umwansi ahubwo bukugurura
ibinyamakuru bitatu byatswe uburenganzira bwo gukora ku butaka bw'u Burundi biri mu byaturiwe mu ijoro ryakurikiye igerageza gihiri kwa ry'ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa 5 2015 Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.